Mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika disamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya inogenekerezo rya 18 ukwezi kwa 11 muri 2019. Kuri mikro muri kumwe na Joy Diana ni nahaze ndongoye ivyo biganiro. Ibanki nkuru y'igihugu mu Burundi BRB igabisha bamwe mu badandaza amafaranga y'agaciro barenga ku mategeko bahawe.
Ishira hamwe rizosubira gufatwa ririko riragura canke riragurisha amafaranga mva makungu ku biciro bitandukanye n'ibyashinzwe n'ibanki ya Repubulika y'u Burundi rizofatwa n'inzego zibijejwe nk'umwansi w'igihugu hanyuma rihanwe hisunzwe igitabo mpanabyaha cy'u Burundi ariyo code penal.
Uyu ni Prosper Ngendanganya ajeje ugenzura ry'amafaranga no kwirinda ko atagaciro muri BRB. Avuga ko abacuruza amafaranga y'agaciro bazorenga ku mategeko y'iyo banki bagiye kuza barahanwa hisunzwe amategeko ahana inkozi z'ibibi mu Burundi. Ido nido iyo nkuru n'izindi tubafitiye ni mukanya. Imbere yo kuja ku idonido iyo nkuru twari duciye ku masonga, mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanza atubwire amakuru agezweho hirya nino ku isi. Mwaramutse Aloyse.
Mwaramutse Diane. Haracabandanya ibivugwa mu matohoza muri Leta Zumwe za Amerika. Ukumviriza abafise ivyo bazi mu iperereza ririko yakorwa kuri Perezida Donald Trump wa Amerika kwinjiye mu ndwi igira kabiri. Abandi bategetsi umunani bagizwe n'abakiri mu mirimo ndetse n'abayihozemwo bitezwe kwitaba ubutumire bwa komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe ibibazo by'iperereza muri iyi ndwi. Uwo benshi bafise igishika cyo kumviriza ku munsi wa gatatu ni Gordon Sondland, ambasaderi wa Amerika mu muryango umwe bwa Buraya. Mu byo yabwiye iyo komisiyo mu mwiherero, Sondland yavuze ko mu ntango z'ukwezi kw'icyenda yigeze kuburira umwe mu bafasha ba perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ko ashobora kutazoronswa imfashanyo za gisirikare yari akeneye, kiretse ashikirije ku mugaragaro ko azotanguza amatohoza kuri Joe Biden. Iyo mpandaguhe Trump yama yahakanye ni abashingamateka b'abademokrate bariko barakorera ko kugira baronke ingene bamwagiriza. Ku munsi wa kabiri naho komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe iperereza itekanya kumviriza Jennifer Williams, umufasha wa Vice Perezida Mike Pence ajejwe ibibazo by'imigenderanire n'ayandi makungu. Hazokumvirizwa kandi Lieutenant Colonel Alexander Vindman, umuyobozi ajejwe ibibazo by'uburayi mu kanama k'igihugu kajejwe umutekano. Bose uko ari babiri barumvirije ikiganiro Perezida Trump yagiranye kuri telefone na Perezida Zelensky wa Ukraine, kandi baragaragaje amakenga ku byo Trump yasavye Perezida wa Ukraine.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umwe mu bari mu myerekano muri Iraq yarishwe, abandi barenga 30 barakomereka ejo ku munsi w'Imana mu mishyamirano yadutse ku gitarurwa gikomeye ku murwa mukuru Baghdad. Abiyerekana gushika ubu baramaze kwigarurira ibitarurwa bitari bibiri ku ruzi Tigre bigana mu gace gacungerewe cyane karimwo inyubakwa za Leta ya Iraq. Iyo myerekano yatanguye mu kwezi kw'icumi biyamiriza ubushomeri, kurya ibiturire vy'imonogoje hamwe n'ubutunzi butagabanganywa ku rugero rungana muri icyo gihugu. Basaba Leta yose kwitanga imihoho. Gushikuba igipolisi cyagirizwa ko kimaze kwica abantu barenga 320, abandi 1000 barakomereka. Igipolisi cy'Ufaransa cyarahagaritse abari mu myerekano bitwa Gilets Jaunes barenga 250 mu gihugu cyose ku munsi w'Imana ejo. Ni mu gihe bariko bibuka umwaka wa mbere urangiye batanguje iyo myerekano. Abategetsi b'Ufaransa bavuga ko abantu 173 bahagaritswe ku murwa mukuru Paris honyene. Umushikiranganji w'Ufaransa ajejwe intwaro mu gihugu hagati Christophe Castaner yabise inyererezi zaje kurwana n'abajejwe umutekano kandi babuza abanyagihugu kwikorera imirimo yabo. Abakoze imyerekano baraturiye imodokari zitari nke, bongera batera amabuye abajejwe umutekano nabo babasubiza mu kubatera ivyuka bikoroza amosozi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika igisirikare cha Burkina Faso kiremeza ko cishe intagondwa zikora iterabwoba 32 mu bikorwa bya gisirikare byamaze iminsi 2 mu buraruko bw'igihugu bwasinzikajwe n'ibitero by'iterabwoba. Itangazo rije nyuma y'iminsi habaye igitero gikomeye mu buseruko cegetswe ku bakora iterabwoba bisha abantu bashika 35 bari mu miduga y'isosiyete Somafo y'abanye Canada icukura ubutare muri ico gihugu. Muri rusangi ibitero vyitirirwa imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri Al-Qaeda bimaze guhitana abantu bashika ku 700 kuva mu mwaka w'2015. Abandi bantu bashika 500,000 barataye ingo zabo nkuko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Bolivia, perezida w'ico gihugu w'imfata kibanza Jeanine Añez yatangaje cyo ku munsi w'Imana ko agiye gutuma ko amatora n'ingoga bwa vuba mu gihe ibihugu igihugu kitaratekana mu gihe ubutegetsi hamwe n'uwabuhoze ko Evo Morales bacagirizanya. Nta kiranga misi yatanze ariko avuga ko amatangazo ari imbere atumbereye kugarukana icizere cha demokarasi muri ico gihugu yimirije. Kuva ku munsi wa kabiri abanywanyi wahoze ari perezida bama mu myerekano buri munsi ku murwa mukuru La Paz. Ibarabara rihuza umurwa mukuru n'ubuseruko bw'igihugu byarugawe, ni naho hava ivyimburwa byinshi bigaburira umurwa mukuru.
Aloise Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi waduteguriye ukabuhejeje no kudushikiriza. Njuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika, tubibutse kwisamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari ni mukanyi sasi. Nongere ndabahega keye ni kaze mu makuru twafitiye muri kano gatondo. Tuyahere mu Burundi, aba dandaza amafaranga y'agaciro muri ico gihugu batubahiriza ibiciro by'ibanki nkuru y'igihugu BRB, Banque de la République du Burundi, bagiye kuza barafatwa nk'abahungabanye umutekano w'igihugu. Iyo banki inagabisha Abarundi n'abanyamahanga bihuye uburenganzira bwo kugura no kugurisha ibicuruzwa ku butaka bw'ico gihugu hakoreshejwe amafaranga y'agaciro. Idonido na mugenzi wacu Nairobi muri Kenya, Eloge Irikaneza.
Ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB isigura ku itegeko rishasha rigenga ubucuruzwa bw'amafaranga y'agaciro muri ico gihugu ritubahirizwa n'amazu akora urwo rudandazwa, ryashinzwe kwa 16 ukwezi kw'icyenda uyu mwaka. Kuri uyu wa gatanu, Prosper Ngendanganya, umuyobozi ajejwe igenzura ry'amafaranga no kwirinda yuko ata agaciro, yagarutse kuri tumwe mu tunenge iyo banki na bene ayo mazu baherutse kubonera hamwe. Hari mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Biribonekeza ko amashirahamwe agura akongera akagurisha amafaranga mvamakungu ashinga ibiciro atisunze ibiciro bisohorwa ku munsi ku munsi n'ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Igitangaje nuko ivyo babirenga ko mu gihe kubwinjiriro bwaho bakorera haba hamanitse ibiciro nkuko bitegekanijwe n'ibanki inkuru y'igihugu. Amashirahamwe agura akongera akagurisha amafaranga mvamakungu hakoresha nkuko bikwiye ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa byayo ariyo logiciel Birex butangwa n'ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Haracibonekeza abagura bakongera bakagurisha amafaranga mvamakungu batabiherewe uburenganzira na banki ya Repubulika y'u Burundi, ariko amashirahamwe agura akongera akagurisha amafaranga mvamakungu ntacyo ariko arafasha mu gutunga urutoke abo bantu kugira ubwo rudandazwa rutemewe n'amategeko rurandugwe n'imizi.
Bwana Ngendanganya yanavuze ibihano birindiri ye abadakurikiza iteko rya BRB. Yemeza ko bagiye gufatwa nk'abahungabanya umutekano bakongera bagahanishwa ibihano bisa n'ibihabwa abagizi ba nabi.
Ubuyobozi bw'ibanki ya Repubulika y'u Burundi bwarerekanye neza ko ayo mashirahamwe akurikije ibiciro bifatiye ku mategeko mashasha atagahombo na gato, ahubwo ko yunguka kurusha imbere ko ingingo shasha zifatwa, kandi abatayubahiriza baba bariko barahungabanya umutekano kuri iyo mvu ishira hamwe rizosubira gufatwa ririko riragura canke riragurisha amafaranga mva makungu ku biciro bitandukanye n'ibyashinzwe ni banki ya Republika y'u Burundi rizofatwa n'inzego zibijejwe nk'umwansi w'igihugu hanyuma rihanwe hisunzwe igitabo mpanabyaha cy'u Burundi ariyo code penal amashira hamwe atariko arakoresha bwa buhinga bwo gutunganya ibikorwa byayo butangwa na banki ya Republika y'u Burundi ariyo Burex agiye gufatigwa ingingo mu maguru masha abene igihugu bagura canke bakagurisha amafaranga mva makungu mu mashira hamwe abirekuriwe bategerezwa gusaba kandi bakaronswa urupapuro ruciye mu mashine gwerekana neza ibijanye nubwo buguzi hari bukijwe ko haba ku Barundi canke ku banyamahanga bose kizira kikaziririzwa kugura canke kugurisha ibidandazwa mu Burundi hakoreshejwe amafaranga mva makungu ubuzofatwa azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi
itegeko rishasha rya Banki Nkuru ya Republika y'u Burundi rivuga ko amadandaza amafaranga agaciro atemerewe kuja hejuru y'ibice 15 vy'inyungu ibindi bishasha nuko ingenzi zinjira canke zisohoka Burundi zifite amafaranga ngana na yarenga 10,000 vy'amadolari y'abanyamerika canke 200,000 vy'amafaranga y'amarundi zitegerezwa kubimenyesha ibiro bijejwe amakori haraheza amezi atari make havugwa ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi na cane cane amadolari y'abanyamerika abategetsi batari bake basiguye ko abaduza amafaranga y'agaciro bagatuma bura canke azimba rwose bari mu murongo w'abanzi b'igihugu bashaka kwerekana ko atakigenda mu Burundi kandi ibintu biriko birayangara mbere bavunjaye barenga 30 baratawe muri yompi n'igipolisi yamwe n'iperereza mu kwezi kw'icyenda hagati ubutwari ishyirahamwe ry'abacuruza amafaranga y'agaciro ntacarashikiriza kuri ibitangazwa na BRB ariko mu minsi iheze mu manama atandukanye n'inzego z'igihugu we n'abagenzi we bamenyesheje kuri itegeko rishasha ry'ibanki nkuru ribatuma bakora bahomba eroje urika neza ijwi rya Amerika
eroje urika neza arakenuye
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda naho amezi atatu ararumanye Ben Rutabana umwe mu bayobozi w'umugambwe RNC awuri wirengero. Mushiki wiwe Adeline Gwigara avugana na mgenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yamubwiye ko azaba afise musaza we.
Madame Adeline Gwigara ndabashuhuje murakaza neza ku ijwi rya Amerika.
Ndabashuhuje namwe murakoze.
Hashize amezi arenga abiri kuva musaza wanyu Ben Rutabana aburi wirengero niba nibuka neza aheruka kuvugana n'umudamu we Diane Rutabana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka none hari amakuru ye mwaba mufite
amakuru ye ntayo mfite amakuru mfite nayo konzi ko kubwiye gufashwa n'Imana ari muzima ko tuzamubona ariko mu by'umubiri ntayo mfite
none se ayo makuru wize yakubwira ko ashobora kuba ari muzima uyakurahe
nyakura kuko icya mbere n'Imana nizeye icya kabiri abayobozi ba RNC bazi neza yuko tuzi ko aribo bamufite ubwo rero bari responsable y'ubuzima bwe barabushinzwe bagomba kumutwereka ntacyabuza ko yaba ariho kuko mfite ibihamya kuko navuganye nabo bigitangira nandikiranye nabo
none se uvugana nabo bakubwiye ngo
ku itariki ya kabiri cyangwa ya gatatu z'ukwezi kwa 10 nandikiye nashakishije nomero ya Kayumba Nyamwasa nk'umukuru w'ishyaka umuvandimwe wanjye Benjamin Rutabana narimo ndarimubaza nti hashize ukwezi tumubuze ndetse umuryango wari utarandika rwa rwandiko nti hashize ubwe ukwezi tumubuze nti mbese ari hehe kuko ubwo nari nabonye amakuru aturuka impande zose yuko baba baza kwari abantu bambwiraga byinshi ariko bifatika nawe uwo muyobozi w'iryo shyaka Kayumba Nyamwasa ambwira ko nabo bahangayitse ko batahazi ariko guhangayika kwabo ko ntako nabonye kuko ntabwo yongeye kumvugisha ntabwo nta muntu wo mu muryango yigeze atelefona ngo bigaragare ko bimubabaje
uretse uwo Kayumba Nyamwasa nta wundi muntu uwo mwishyaka rya RNC wigeze bahamagara aguhamagara wowe ngo aguhumurize yakubwira ati nzahwari navuganye nawe cyangwa se nzamukwereka
usibye no kumpamagara nta wampamagaye usibye nange n'abavandimwe banje bari mu bihugu byo hanze n'umuryango we bwite umufasha we n'abana be nta wigeze bavugisha muri bo ahubwo ibiramambu umwe muri abo bayobozi umudamu witwa Charlotte Mukankusi hari umuntu yatumye umuntu de confiance donc umuntu wizewe kuri we amutuma ngo nibambwire ngo singire ubwoba ngo nshatse ngo bazamumpa tukavugana ngo ntitugire ubwoba rwose ngo barabaza aho ari ntavuga nti bakaba baza aho ari umufasha wakaba ataramuvugisha abavandimwe tukaba tutaramuvugisha abana be ibyo bintu bishoboka bite ubwo nibwo rero nabatumyeho bose nashakishije nomero zabo ndababwira nti amaraso y'umuvandimwe wanjye agize icyaba Benjamin Rutabana muzayabazwa hagati aho rero numvise ko ngo baba bari mu bintu by'iperereza ariko ni ikinamico barimo kuko nta na telefone yo guhumuriza kuri nge cyane cyane kumufasha we n'abana be kubavandimwe bacu bandi bari hanze ku nshuti ze zimwegereye ntaki nta buzima bw'umuntu bababaye uko bigaragara gahunda nibo bayikoze rwose ntabwo ibyo mbishidikanyaho
Madame Adeline Rwigara ndabashimiye cyane kuza ku Ijwi ry'Amerika
urakoze
Chuti z'Ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika unaho ni wa mwanya w'imikino na sport. Duhira mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpira maguru ejo ku cyumweru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yahuye n'intare z'indahangarwa za Kameruni ni mu rwego rw'imikino y'amajonjora mu itsinda rya gatandatu mu guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mwaka w'2021 uyu mukino w'umunsi wa kabiri w'imikino muri iri tsinda wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo urangira Kameruni itsinze u Rwanda igitego kimwe ku busa iki gitego cyabonetse ku minota 70 y'umukino gitsinzwe na Muminga Maleu ibi byatumye u Rwanda rurangiza imikino ibiri ya mbere nta nota nta n'igitego bamwe mu kunzi ba ruhago bakaba binubira ko Ernest Sugira rutahizamu w'ikipe y'igihugu atigeze hamagarwa kubera ibihano yafatiwe n'ikipe ya APRFC kwa kane y'icyumweru gishize imaputo muri Mozambique ikipe ya Mozambique yari yatsinze u Rwanda bitego bibiri ku busa muri iri tsinda rya gatandatu uyu munsi wa mbere hateganyijwe umukino uza guhuza Cape Verde na Mozambique kugeza ubu ikipe ya mbere muri iri tsinda nyuma y'umunsi wa kabiri ni Cameroon ifite amanota 4 ku mwanya wa kabiri turasanga Mozambique ifite amanota 3 Cape Verde iza ku mwanya wa gatatu n'inota 1 hanyuma u Rwanda rukaza ku mwanya wa kane no wa nyuma rukaba rufite 0-1 bitego bitatu tukiri umupira w'amaguru ku wa gatanu w'icyumweru gishize kuri stade ya Kigali i Nyamirambo habereye umukino wa gicuti hagati ya Rayon Sports na Gasogi United Rayon Sports yanaboneyeho kwerekana imyambaro mishya abakinnyi bayo bazajya baserukana no kumurika igishushanyo mbonera cya stade bifuza kubaka uyu mukino warangiye Rayon Sports itsinze Gasogi United ibitego bitatu kuri kimwe kuba umukino warakerewe bwakorereho amasaha agera kuri 2 mbere yo gutangira ngo nimwe mu mpamvu zatumye Gasogi United ititwara neza. Twumve umutoza wungirije ariwe Maurice Nshimiyimana.
Mukino twari twiteguye ariko twaje kukina tumeze nkaho hatigezamo organization kuko kugira ngo uze ku kibuga bakubwiye match saa 12 abakinnyi abana babariye saa 7 ugeze hafi saa 2 utari watangira match amasaha 2 ni menshi yongere ku masaha 4 cyangwa 5 biba bibaye amasaha 7 songe ku bwanje nkurikije igihe twagereye hano n'igihe twamaze bamwe twari tumaze kumera nkaho match itakibaye kwa mu bitekerezo by'abantu.
Perezida w'ikipe ya Gasogi United Charles Kakoza yongeraho ko n'imisifurire itari shyashya.
Wari umukino mwiza ndetse wabonaga ko ari match ifite ritme. Abahungu banje badominye premiere mita Kigali Sport bari dominant ndetse usibye ko kubura marque de concentration byashobora ko mita ya mbere agomba kurangira Rayon Sports inzu ibitego nka 2 kuzamura ariko nanone hagiye habaho uburangare. Urabona nta gitego na kimwe Rayon Sports igeze itsinda kuko bari prepare ni uburangare guhagara nabi kw'abakinnyi rimwe na rimwe hacya igitego cya mbere cya Rayon Sports kamen ni ibintu byo kurangara ntabwo nashobora guteraga n'icyo mufite mu gituza. Ikindi nabonye nge ubwanje nta nakunze ni nivo y'imisifuri y'ino match kuko wabonaga yuko ni match arimo tension ashobora gutuma abakinnyi bakina nabi kubera imisifurire.
Hagati aho shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mpira w'amaguru izasohokurwa muri iki cyumweru hakinwa imikino y'umunsi wa 9. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda acakoregwa mu ngata na mugenzi we Désiré Hatungimana kuyavugwa mu gisata c'imikino na sport mu Burundi.
Igano ry'umupira w'amaguru mu Burundi rigeze ku ndwi ya 14 kuri iyo ndwi umugwi wa Aigle Noir ku kibuga cyawo Complex Peace Park i Makamba mu bumanuko bw'u Burundi wirahiye Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega mu kwitsinda ibitsindo 5-2. Lelier yatsinze Olympic Star y'Imuyinga ibitsindo 2-1. Burundi Sport Dynamique itsinda Lydia Ledic Sport for Africa igitsindo kimwe ku busa. Vitaro yatsinze Bujumbura City ibitsindo 2-1. Musonga Tiwa Bigitega ikaba yaranganije na Kayanza United busa ku bundi. Nayo mu rukino rwari rurindiriwe n'abantu isinzi rwahuza imigwi ibiri yo mu ntara ya Ngozi ariyo Message Ngozi na Ngozi City ku kibuga Urukundo Ibuye muri komine ya Mwumba rwarangiye iyo migwi inganije igitsindo kimwe ku kindi. Umumenyereza wa Ngozi City umugwi uri mu kibanza ca nyuma kugeza uno munsi arashima inota rimwe bakuye imbere y'umugwi uri mu kibanza ca mbere akaba yizera ko ibintu bigiye guhinduka.
Imana yashatse ko tugabura hanyuma abana banje bagerageje barabarakina bariko mu bwoba bijya byabaye nabonye ndibaza yuko ubu batangiye kumenyera nibaza yuko ejo cyangwa ejo ikinogo turimo tuzaho kuvamo ko musanzwe urabona abakinnyi fise bacari bato harajamona n'ikintu cya experience icyo ntacyo nawo byibagira mugabo ukuru nabibonye ndabona yuko MC batugomboye ku musegonde wa nyuma nabonye yuko byose birashoboka ubu rengiye kwitegura gusumba izi mpaje zikurikira.
Inyuma y'ubwo rukino ishyirahamwe ry'ibinyobwa Burarudi rifata mu mugongo iryo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League ryaciye iboneraho akaryo ko gutanga agashimwe ku mukinnyi yitwaye neza gusumba abandi muri kuno kwezi kurangiye. Idi Muselemu wa Message Ngozi afise ibitsindo 10-14 amaze gukina niwe yatahukanye aho gashimwe k'amafaranga 250,000 vy'amarundi. Uwo mukinnyi akaba yamenyesheje ko bimuha inguvu zo kubandanya yitwara neza akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira azotwara utundi dushimwe turi imbere.
Binyeretse yuko cyambe na mbere ari intango nziza urabona niko gashimwe ka mbere gatanzwe muri uku kwezi ndagiye cyane ko yenda gatahukanye katakanje ya nizira yo kubandanya ndondere ubundi bushimwe bwose bushoboka. Ongera nkashimira n'Imana yo yashoboje gukaronka ikama n'ingufu zo kugira ngo shobore kugatsindira na karonka. Icyambe na mbere ndi determine ndafise numbero fise numbero yo kuba Melbiter urumva bisaba yuko buri match shobora kurondira igori urumva cyandondira nkabanza nk'i nyamakarite yanje abanza nkakorera ko nkakora ama individuel cyane cyane hafi y'igori kugira ngo ndebe ko nshobora kuzana tsinda buri match. Ubushimwe bwose buruko burakinirwa ngaha muri iki gihugu ndabukene yavuye mu bwumuko cyane kuvuga aka kambere aka mbere ubundi bwose nzubana ndaburondera kuvuga birashoboka.
Tukire mu mpira w'amaguru kuri wa kabiri isa 9 z'umuhingamo ku kibuga citiriwe intwari hazocu wambaye hagati y'intamba mu rugamba n'umugwi wa Maroc mu nkino siri mu rukurikirane rwo kurondera imigwi izoja mu gikombe cya Afrika kizobera muri Cameroon mu mwaka wa 2021. Inyuma yo gutsindwa mu rukino rwa mbere ibangi muri Centrafrique ku bitsindo 2 ku busa abakinnyi ba Olivier Niyungeko bategerezwa kwikosora muri urwo rukino ruzobahuza na Maroc bitagenze uko amahirwe yo kuja muri Cameroon azoba ariko aragenda. Désiré Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana kimwe na bagenzi biwe batandukanye bagize ico baterera mu kice ca mbere c'ibiganiro twari tuwafitiye muri kano gatondo twashimire. Dushimire na Fasil Gebehu yegeranije amajwi yacu. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe ndabikebanure ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Turaza kongera mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere. Tubipfurije kugira indwi nziza.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundo ngikirije ko ndumirange
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
eh namwe bwa muri he
ku ijwi rya Amerika
nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri baraheze mu baziri nini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
come over.